Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije nshuti bwakeye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Umugabo munini w'ibigango akingira mu mukandara atangira gusunika yerekeza ku iyo modoka. Iyo modoka kokanye birahagaze, havamo abandi bagabo batatu, bamwe bafata mu ijosi baraniga ngo bakuza, abandi nabo batangira gusunika bajya gushyira mu modoka.
Uwo ni Bwana Boniface Twagirimana, Vice Perezida w'ishyaka FDU Inkingi, wari watawe muri yombi akaba yararekuwe. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi zirimo inama ku ihindagurika ry'ibihe ibera i Paris mu Faransa, turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Aloyizi, waramukanye Imana.
Waramutse Jeni, waramutse namwe muduteze amatwi. Amakuru tuyahereha muri Leta Zunze za Amerika. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika atangaza ko indongozi z'abamizirima zikwiye gufashanya na Leta Zunze za Amerika mu kugwanya ivyiyumviro bitera urwanko biriko birakwiragizwa n'imihari y'iterabwoba ya Al-Qaeda na Eta Islamique. Ivyo yabishikirije mw'ijambo ahejeje gushikiriza Abanyamerika kuri wa mungu haraheze amasaha abiri gusa. Perezida Barack Obama asaba Abanyamerika bo mu madini atandukanye kutifatanya n'abavuga ko Abanyamerika bayoboka idini rya Isilamu bakwiye guharirwa ivomo, kuko ngo vyo babihaye akaryo umuhari wa Eta Islamique wo kubiba urwanko hagati y'Abanyamerika. Perezida Barack Obama amenyesha kandi ko ibiro vya Amerika vy'iperereza vya FBI bikiriko biragira amatohoza mu gitero cabaye mu ndwi irangiye mu gisagara ca San Bernardino muri leta ya California, ariko yamenyeje ko atavyemeza birerekana ko ubwo bwicanyi hari isano bufitaniye n'ibitero vy'iterabwoba bimaze igihe vyiha inkumbi. Perezida Barack Obama yemereye abanyagihugu bo muri Amerika ko atankeka bazotsinda umuhari w'iterabwoba wa ISIL, ko igisirikare cha Amerika kizokwica indongozi z'imihari y'iterabwoba mu gihugu cyose zizoba zinyegejemo. Leta Zunze za Amerika zizobandanya kandi ziha imyimenyerezo ya gisirikare n'ibigwanisho abasirikare ba Siria na Iraq bariko baragwana intambara yo hasi n'umuhari wa Eta Islamique. Kuri iyo nkuru nyene, ministre w'intwaro yo hagati wa Pakistan Chaudhry Nisar Arkan arahakana ko ubwicanyi buheruka kuba aha muri Leta Zunze za Amerika ataco bufitaniye n'igihugu ciwe. Aho ni nyuma yaho bimenyekaniye ko umugore w'imyaka 29 azwi ku izina rya Tashfin Malik yagize uruhara mu bwicanyi bwabereye i San Bernardino muri Leta ya California yamuka mu gihugu cya Pakistan. Ministre Khan yamenyesheje ko amatohoza yakozwe yerekana ko hashize imyaka 25 Tashfin Malik yimukiye mu gihugu cya Arabia Saudite, aho bavukana bose ngo niyo bakuriye, kandi nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko yari mu muhari wa Eta Islamique. Mu gihugu cya Libya naho imihari ibiri itavuga rumwe muri Libya imenyesha ko yashitse ku masezerano yo guhagarika intambara ya politike yari imaze imyaka itari mike izingamitse igihugu cya Libya. Mu gihe ayo masezerano yashyizwe ko ejo ku munsi w'Imana yo kwemezwa n'inama nshingamateka za leta ikorera i Tobruk n'ikorera ku mugwa mukuru, ko bakabaye akaryo ko guhagarika ugutana mu mitwe kwatanguye kuvaho Perezida Muammar Gaddafi afiriye. Mohamed Awad Abdul Sadiq, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ya leta y'i Tripoli muri Libya, yiganiye ikinyamakuru c'abafaransa ko ico arico gihe abenegihugu ba Libya bari barindiriye ndetse n'abarabu bose bo kw'isi yo bava bakagera. Mu Bwongereza naho Perezida Bashar al-Assad aranegura Ubwongereza kubona bwarifatanije n'inteko mpuzamakungu zirongowe na Leta Zunze za Amerika mu rugamba rwo kugwanya umuhari wa Eta Islamiste uri kuri inkumbi muri Siria. Asadi amenyesha ko ivyo bitero vy'indege biteye kubiri n'amategeko kandi ataco bizoshikako. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru c'Ubwongereza Sunday Times, Asad avuga ko umuhari wa Etat Islamique utazoneshwa hakoreshejwe ibitero vy'indege gusa, ati bakwiye gukora nk'uko Burusiya bwakoze murambabarira kuva aho butanguriye ibitero mu kwezi kw'icenda. Yaraneguye kandi ibihugu rutura biriko birashigikira abagwanya leta yiwe, akamenyesha ko bavogereye igihugu ciwe. Leta z'umwe za Amerika n'ibihugu bafashanya kwivuna umwansi bagiriza Uburusiya kugaba ibitero kuri Assad.
Urakoze Aloyizi kuri amakuru. Shuti zacu murumva Radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi gahunda tuyibagezaho buri munsi kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com, turi no kuri Facebook na Twitter mukoresheje ijambo Radio Yacu, ni mu ijambo rimwe. Mushobora kandi kutujyaho mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda. Polisi yarekuye vice president w'ishyaka FDI Inkingi Boniface Twagirimana, yari yatawe muri yombi ejo bundi kwa gatanu. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Bwana Twagirimana kwa gatandatu hagisohoka mu kasho, asobanura ko gufatwa kwe kwari nko gushimutwa.
Kwa gatanu mu masaa 2 nibwo nagiye ku kigo cya Wasake, ni kigo gitanga amazi. Nari ngiye kurayo fakture y'ukwezi, ndagira ndayireba ndangije, ndetse kubera ko kigiye numva mfite umwanya manuka gake gake n'amaguru ntaha. Hanyuma abazi mu gace k'Iremera hafi y'ahantu bigishije imodoka, hari ahantu hari agahanda kamanuka gasubira gasima kerekeza hakurya i Kanombe. Hanyuma ndi kwambuka ku gahanda, hari imodoka y'ivatiri y'umutuku yahise ikata imbere yanjye ishanka yerekeza mu muhanda werekeza nce za Kanombe. Ariko ku ruhande rwayo rw'inyuma hahita hakata umugabo munini w'ibigango, nabonaga asa nk'uri kuvugira kuri telefone. Uko twari turi kubisikana turi mugeze iruhande, ahita nsingira mu mukandara, ahita atangira gusunika yerekeza ku iyo modoka. Iyo modoka ako kanya birahagaze, havamo abandi bagabo batatu, bamwe bafata mu ijosi baraniga ngo basakuza, abandi nabo batangira gusunika bajya gushyira mu modoka.
Ngo barakunize
mbonye ko bimeze, bamwe barani bahise bamfata mu izosi bakanda kugira ngo ntavuga. Noneho mbonye bimeze gutyo, mita mbona ko ari ngombwa ko nirengera, kuko nabonaga ari ibintu bikomeye. Uwari wanize niwe nano nabonaga ngomba kubanza gukuraho bwa mbere. Mukuraho, maze kumukuraho mita mbuza induru, nabaza abaturage barimo bahita, navuga ni nyamuneka nimundengere ndashimuswe. Kandi abo bantu barambuye imyenda ya gisivire, nta n'umwe wari ufite nibuze ikintu kimuranga, nta n'ugeze agira ikintu amvugisha. Abaturage barahurura kubera ko nari mbatabaje, baraza basanga ndetse urebye bari hafi kwinjira mu modoka ko bari bangirije iruhande rwayo. Kubirumva abantu bane n'umuntu umwe kandi bose b'ibisore, ntabwo byari ibintu byoroshye cyane. Abaturage bahita bavuga bati uwo muntu arazira iki? Abo bagabo baravuga ngo iki ni igisambo kiba mu mashini hano mu mujyi, ati nicyo turi gushaka gufata. Abaturage kubera ko ntibabasha kubyumva neza, bamaze no kubana benshi, bahise bahura ari benshi cyane kubera ko narakomeye, mvuga ndashimutswe nyamuneka nimundengere ndapfuye. Abaturage bahita bafunga za nzugi bariza imodoka bari bafunguye kugira ngo bankiremo, babwira abo bantu bati rero uyu muntu niyaba ari ibyo mashini zingana gute, uko muri kumufata turi kubona biduteye amakenga, ni murekure neza tunamubafashe bamugira ngo wenda arabacika. Hano hafi mu metero 100 hari polisi, uwo muntu tubafashe tumujyaneyo, hanyuma tumushyikirize inzego z'umutekano. Ko mwebwe ntituzi niba muri n'abantu bashinzwe umutekano, kuko niba mwera gisivire.
None se Bwana Twagirimana, mbere yo kuva aho ngaho, hari icyo abo bantu bakweretse ko bashinzwe umutekano ko ari abantu ba polisi?
Reka da, nta kintu banyeretse, urumva nta kintu banyeretse. Baje bansingira bamwe baniga, abandi basunika berekeza ku modoka bashaka kunsezekamo, nta kintu na kimwe banyeretse. Nicyo cyatumye kintera amakenga, ahita mbona ko abo bantu bafite gahunda yo kunshimuta, mpita mbuza induru, mvuga nibuze niba banangira, nta bantu bavuge wenda batari umuntu fatiwe hano bavugije induru nibuze nyukuru ndatabaza cyane natabaje cyane mvuga nyamuneka nimundengere ndarenganye abantu baranshimuse
tuvugana na bwana Gracien Nsabiyaremye ushinzwe ibikorwa bya politiki mu ishyaka FD Inkingi kuri wa gatanu yavuze ko uraho ngaho hiremera kuri station ya polisi hari abantu babashije kohereza SMS ubutumwa kuri telefone ubabwira aho uri nuko byagenze
niko byagenze urumva mu byukuri ibyo bintu byabaye nk'ibiteje gikuba kubera ko icyo gihe rwose abantu bahise bahuzura ari benshi cyane baranamerekerangiza kuri polisi none abo bantu hari bari ba misiyo yabo yari itagenze neza nabo bisa naho bibacangacanga bamwe batangira kujya guhamagara abari babatumye hari babwira uko bigenze ku buryo ntawe wibutse gutekereza ko hari nagombye kwamburwa telefoni kugira ngo amakuru atagenda ubwo nibwo nahise niyeranje vuba vuba nko mu masegonda nk'atanu mbwira mugenzi wanjye ko mfashwe ariko hari na mugenzi wanjye undi twagendanaga wari uri kure tujye ko ntari kubyizera kubera ashobora ko yabonye n'ibyabaye
nk'uko Bwana Nsabiyaremye yambwiye mu kiganiro ko hari abantu ba FD Inkingi baje kureba aho ngaho i Remera polisi babwira ko atariho wari uri bari bakujyanye ahandi
ntabwo bigeze banyimura bandindiye aho ndetse nk'abo bari bashaka kunshimuta baranahama bakajya ndetse banambwira bati ni handi hawe nubwo washaka kuje ariko turi bukujyane ababwiye ntacyo munjyana ariko uko biri kose wenda ndabanshimiteho n'amasaha cyangwa iminota barandindira nyuma gato kuba bamenyakurikira ku ma interineti bagiye kubona bigeze kuri interineti ko nafashwe bwo ndetse batangira kunshyira muri za interogatwari ngo ninde twari kumwe abantu baguye n'iki ko nafashwe ndababwiye ntabwo mbizi urumva uko abantu babazaza bati nta muntu urahiremera polisi yarabihakanaga kugeza n'uyu munsi mu masaha 8
ni kuri wa gatandatu hanyuma polisi yaje kukurekura hari ikintu se polisi yakubwiye ko ya wafatiwe kuri wa gatanu cyangwa se hari ikintu polisi yakubwiye ko waba ushinjwa
kuri wa gatanu mu masaha 2 nibwo ushinzwe ubugenzacyaha witwa Rishari yaremye nibwo yansanze mu icyo cyumba nari ndimo ambwira mu rupapuro rw'uko ngo mfashwe anamenyesha n'icyo ndegwa ambwira ko ngo ndegwa guteza imvururu muri rubanda hanyuma arambwira ati ese witeguye gukomeza ibazwa ndamubwira ntabwo nababwirwa n'abitunyunganira ubwo twari tubicumbikira aho ngaho ibyo kongera kubazwa ku icyo cyaha yavugaga nshinja twongeye kubikora mu kanya mu masaha 10 kuri uyu wa gatandatu
hanyuma uza guhatwa ibibazo barakurekura
ngiye ku byo nandika ku ma Facebook ngo no mu byo mvuga ngo ni ibintu bigamije guteza imvururu muri rubanda bananyaka n'ama password ya email yanjye Skype password ya Facebook
wabibahaye se
nabibahaye kubera ko babinyatse basa n'abamagaze hejuru urumva ahantu narindi ngiye ntabona neza amakuru yo hanze aho narindi nabonaga ko isahani sana kubera ko nanjye nabonaga uko mukomeza ari zimeze nkabona atari ibintu bisanzwe
uwo ni Boniface Twagirimana vice perezida w'ishyaka FD Inkingi yavuganaga na mugenzi wacu Etienne Karekezi tukiri kuri iyi nkuru umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yari yabwiye ijwi rya Amerika ko hazagira icyo abivugaho ku cyumweru ubwo twavuganye na ACP Celestin Twahirwa hejo ku cyumweru yatubwiye ko hari akazi yagombaga kurangiza tubwira kongera guhamagara igihe cyose twagerageje ntitwabashije kumubona kuri telefone inama ya 21 ku ihindagurika ry'ibihe irakomeje i Paris mu gihugu cy'u Faransa mugenzi wacu Diane Nahazwe akurikiranira hafi iby'iyo nama Diane ejo ku cyumweru iyo nama yibanze kuki
Igwejwe ni ejo ku munsi wa Mungu ino nama yaranzwe ahanini n'imibonano ibiri ikomeye hariho inama yahamagawe y'abashikiranganje ku buryo bwiharije abashikiranganje b'Abanyafrika baraba iby'ibidukikije kugira ngo bavugane aho ibintu bigeze n'ico gukora inyuma yaho harabaye umubonano wabaye mu mwiherero hagati y'abo bashikiranganje b'Abanyafrika baraba ibidukikije hamwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon aho amakuru adushikira bo baravuganye ku vyerekeye makenga bafise kukungene ibintu biriko biratera imbere na rijya twinjiye mu ndwi ya kabiri y'ino nama itariki 11 ikarinda kugera hamaze kugera aho bashika benshi bakavuga yuko atakintu bizeye cyane kuko babona bitariko biregera imbere inyuma yaho rero Laurent Fabius ari nawe arongoye ino nama akongera akaba n'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ubufaransa n'ibindi bihugu yaciye atora abantu 14 bamufasha kumvikanisha impande zose zitariko zirahuriza kuri byinshi muri bo harimo nka Catherine Makena ari umushikiranganzi w'ibidukikije mu gihugu cha Canada kimwe muri ibihugu bavuga ko kitarashaka kwerekana cyane ico cyo bagishaka guterera amakuru no munsi wa mbere naho bikaba bitegekanije ko amashira hamwe adakiranira ibyicaro bya politika akurikiranira hagufi ikibazo c'ibidukikije akora imyerekano mu kwerekana amakenga nayo nyene afise
Diane nkuko watubwiraga inama igeze hagati iki cyumweru cy'ambere kirarangiye ni biki muri make bapfunditse muri iki cyumweru kirangiye
muri iki cyumweru kirangiye ico twovuga bashobye gushika ko harabonetse ico twokwita integuro y'amasezerano bashaka kwiga ko ariko iyo integuro banshi bakavuga ko batayihuriza ko kuko ikibazo nyamukuru bashaka gushika ko ari kibazo c'uburyo kirinda kwerekana ingene amahera agera ku miliyaridi ijana ry'amadolari y'abanyamerika yo zaratangwa kumwaka kugira ngo fashe ibihugu bikenye bya Afrika aho rero nta numwe yerekanye angahe yotanga n'ajya ariyo yatanga n'ikibazo cyo kurungika ibyuka mu kirere ibihugu nka leta zunze ubumwe za Amerika baravuze bati twe turashobora kwemera ivyo byuka kubigabanya kandi tukanababwira n'urugero tubigabanya ko bagaca bahamagarira igihugu c'Ubushinwa nabo kugira nkabo ariko igihugu c'Ubushinwa naco gaca kibarungika ati banza muvuga amahera mutanga aho Amerika igacibwa ati biracaguranye cyane kuko amahera nkayo kugira ngo asohoke birinda kwigwa mu namashinga amateka tuvuze ati twotanga ya canke twotanga ariya murumva ko twahava duteze gato ayo masezerano harabunetse rero iyo neguro y'amasezerano ashobora kuzoboneka mu mpera y'inondwi ariko nkuko ino nama zimenyerewe kenshi usanga naho baba bateguye ko zihera umunsi ziherera ko atariwo ziherera ko kuko usanga hari byinshi batarumvikana aha ejo nino kubwira yuko n'izina ry'amasezerano ritarumvikanwa ko igihugu cy'u Faransa gishaka yuko y'amasezerano yokitirirwa Paris akitwa amasezerano y'i Paris ariko abandi nabo bakavuga ati bambeze ntibishoboka kuko n'amasezerano twatanguye kwiyumvira tukiri mu gihugu cha Afrika y'Epfo aho twiyumvira ingene ico bita protocole de Kyoto yokwegeza imbere ugaca mwumva yuko impinga ikiri ndende
iyi ndumva hakirimo ibibazo muri make ibibazo bikomeye byabonetsemo n'ibihe
ibazo binini byabonetsemo ni kibazo c'amafaranga akaba n'ikibazo c'ukungene ivyuka vyogabanywa
Uyu munsi kuri gahunda se hateganyijwe iki kuri uyu wa mbere
Uno munsi kuri gahunda kuno wa mbere hategekanije yuko abo bantu 14 baraye batowe na Laurent Fabius baje hamwe kugira ngo barabe ingene bahuza impande zose hama haboneke amasezerano yo kwigwa ko hama hagataho abari mu mashamwe adakiranira ibicaro bya politiki nabo bagaca bakubandanya imyerekano yabo bongera bashikiriza ico bashaka kibonekemo cyane harimo cyane gose abanyafrika kuko ari nabo bavuga ko bahura n'izongorane zihindagurika ry'ibihe
Kuri gahunda isanzwe ndende y'icyumweru hari icyo batubwiraho
kuri no gahunda isanzwe nuko muri nondwi itangura nuko biteze kuzoronka ayo masezerano bakavuga yuko kuri bo baba bageze ku munsi wa kane bashoboye kuyaronka nico rero turindiriye kuri nondwi azoboneka canke nazoboneka nimba azoboneka azoba rimwe ibiki hama ivyo basavye bizoshobora gukosorwa nimba bitazokosorwa bizogenda gute ariko bariko baranatanga isezerano bavuga bati ivyanka kujamo muri ayo masezerano ntidutumwanya reka tubirindirize mu kuza bamaze guhana isango rindi ryo kuzohurira mu gihugu cha Maroc bavuga ati ibitazo birakunda tuzovyigire ngaho
urakoze cyane Diane nahazwe kuri aya makuru yerekeranye n'inama kuhindagurika ry'ibihenda gushimiye cyane
murakoze cyane Eugenie
ubu noneho turagezeho amakuru ya siporo n'imikino duhere Bujumbura mu Burundi Evariste Nzikobanya
kuva kuwa gatanu wundi twaraye turangije igongo ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere cyarasubiye gutangura ku kibuga cyitiriwe umugano Rudoviko Rwagasore message w'i Bujumbura wanganije na Aigle Noir y'Imakamba ubusa ku bundi ku munsi wa gatandatu i Bujumbura nyene umugwi Vitaro watsinze Bujumbura City ibitsindo bibiri kuri kimwe kuri uwo munsi nyene ihiganwa ryitiriwe ikinyobwa Primusi cyariko ribera mu gihugu hagati ingozi message ungaho nyine ingozi watsinze les jeunes athletiques w'i Bujumbura bitatu kuri bibiri imuyinga olympic star ungaho nyine muyinga unganya na interstar w'i Bujumbura ubusa ku bundi inyanza rake nyanza united wanganije na flambeau de l'est wo mu rwigi igitsindo kimwe ku kindi mu rumonge naho le croco bungaho nyine mu rumonge utsindijwe muhira na Olympique Muremera w'Ingozi igitsindo kime kubusa kuri uyu w'Imana igihe cy'isaha 8 ku kibuga citira umugano Ludovico Rwagasore Atletico Olympique y'Bujumbura watsinze Les Elephants w'ibubanza ibitsindo 4 kubusa kuri uyu w'Imana aho kuri ico kibuga nyene igihe cy'isaha 10 muzinga yatsinze Lydia Ridike Burundi for Africa igitsindo kime kubusa Kumusu gira chumi uhiganwa omugu vitaro urachari mkibanza chambere na manota merongiuri nane kuri merongiuri nane kungino monani umaze kukina ofise ibirara nevijingino zibiri utarakina kuwera abakinyi benshi bu omugui bari mumahiganwa omugu seru kilagi hugu waruma zemgo imisi Benjamin Bikorimana arongoye vitaro arashimi kibanza uomurgui urimgo muhiganwa jiki hugu naho umurwi serukira gihugu urimo abakenyi benshi ba bitaro ugize imisi utsindwa mu mahiganwa y'imirwi serukira bihugu ya Afrika Benjamin Bikorimana anavuga kubijanye n'inyiteguro ya vitaro mu nkino za Afrika zihuza imirwi yabaye ya mbere ku mugabane wa Afrika zizotangura mu kwezi kwa kabiri kumwakuza wa 2016
Kibaza cya mbere no kuvuga ko mu gwe Vitaro nkuko musanzwe mu bizi twariteguye kandi usanzwe dufise n'abakenyi dufise icizere Acho gituma gushikino saha tukiri abambere kandi dufise amanota meza acho gituma tubandanya kugira amanota meza ni kimwe hanyuma no kuzana insinzi nikindi
tumaze iminsi dukugwa mu mahiganwa aho guza imigusherekira bihugu mu gihe mu gusherekira igihugu Burundi ugurire ngo abakinyi benshi ba Vitaro mbega ntabwo bamufise
mu byo kuri twebwe ntabwo badufise kuko naho bavuga yuko abakinyi benshi ari ba Vitaro urundi ruhande sindavyemera kuko muraze neza yuko mugwi ugigwa n'umumenyereza rero mu gihe umumenyereza atari usanzwe abakwirikirana umva biragoye neza yuko kwemeza neza ko nyifato babwirizwa kugira mu kibuga ari umugwi wa Vitaro nico gituma rya tabwo badufise mu byukuri ubu turatanguye gutegura ingene umugwi wo kwitegura ubijanye no kwitegurira iryo higanwa kigira kabiri nuko muri zinkino za championnat turiko turakina nazo nyene zidufasha mu kwitegura neza kigira gatatu nuko tugiye gutegura kugira ngo abakinyi bose b'umugwa wa Vitaro batangure kuja hamwe hanyuma batangure kwimenyereza bari hamwe ivyo turazi neza yuko hari ico bizofasha na cyane cyane abakinyi b'umupira bazoserukira umugwi wacu
abamenyesha makuru bakurikiranira hafi inkino mu Burundi nibashimishwa n'ingene umugwi serukira gihugu umaze gutsindwa gatatu mu nkino mpuza makungu wikurikiranya kugu umenyesha makuru Patrick Sota abakinyi bashoboye amahiganwa bariho mu Burundi agahaze umuntu yo karonderera kubamenyereza kugwo mumesha makuru biribonekeza kwiganwa mu mpira w'amaguru mu cicaro ca mbere yagabanije umurindi ryariko imbere yuko rihagarara kubera inkino intamba mu rugamba warimwo
urabona kubera ko bari bamaze giye kinini badakina kubera inkino za equipe nationale urabona ko le rythme yasubiye hasi gatoyi kandi birumvika mugabo ndaze yuko nibamara gukina rythme izogaruka kuko ubunye hariyo akantu ka intensity kagabanutse kubera ko batahora bakina
Patrick mwe mu munyesha makuru mu guserugira guhigu maze gukugwa mahiganwa mpuzo makungu ibyo twakwita eliminatoire ubivuga kwiki habuze iki umugwi w'u Burundi ntushoboye
jewe mbona yuko abakinyi turabafise kandi beza mugabo ndabaze kwitegereza inkino zitari nke z'uwo mu gwiserukira gihugu jewe mbona yuko ingorane hari ni kubamenyereza n'ukuri abamenyereza turabona yuko barafise ibintu byinshi bibagora ntibazi gusoma urukino ntibazi kujera iminota ntibazi kujera match jewe ndibaza yuko gushika ubu barya bakoca dufise mbona yuko akazi batari ko baragakora neza
ngomenya ko inkamba mu rugamba zari zitavye ihiganwa rya Sekafa ryari rimaze iminsi ribera mu gihugu cya Ethiopia aho zitashoboye gushika mu gice cya kane kirangiza zikuwemo n'umugwi w'Uganda eka n'umugwi w'amaboko basketball wabigeme Berkosta wari waserukiye akarere ka gatanu ka Afrika mu mirwi yabaye ya mbere mu ihiganwa ryari rigize iminsi ribera mu gihugu cya Angola n'amahirwe wagize yo gushika kure kuko muri iryo higanwa watsinzwe inshuro zitanu zose wikurikiranya ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri aya makuru y'imikino tujye mu Rwanda Jean Claude Munyandinda abafitiye amakuru ya siporo n'imikino Jean Claude
mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yananiwe kwigaranzura ikipe ya Uganda mu mukino wa nyuma y'irushanwa ry'igikombe cya Sekafa byari rimaze ibyumweru bibiri ribera muri Ethiopia Muri uyu mukino wa finale wabaye ejo kwa gatandatu Uganda Cranes ya Uganda yatsinze Amavubi y'u Rwanda igitego kimwe ku busa iki gitego cyabonetse ku minota 14 gitsindwa n'umukinyi Siza Okuti ku mpira ruhinduwe na mugenzi we Dennis Okot. Iyi yabaye inshuro ya kane ikipe ya Uganda itsinda u Rwanda ku mukino wa nyuma mu guhatanira iki gikombe cya Sekafa Senior Challenge. Abasore b'umutoza Milutin Sredojevic begukanye iki gikombe ku nshuro ya 14 mu gihe u Rwanda rwo rumaze kugitwara inshuro imwe rukumbi. Icyo gihe hari mu mwaka w'1999 mu irushanwa rya ryabereye hano mu Rwanda. Ikipe ya Rwanda B yatozwaga na Vakare Ronaldo yatsinze ikipe ya Kenya Harambee Stars bitego 3-1 ku mukino wa nyuma. Tukiri mu mpira w'amaguru, ejo bundi kwa gatandatu ikipe ya AS Kigali yegukanye igikombe cy'irushanwa ryateguwe n'ikipe ya Lyon Sport ku bufatanye n'isosiyete ya Star Times. Ku mukino wa nyuma wabereye kuri Stade de la Mitié ku Mumena, ikipe ya AS Kigali yatsinze Mukura Victory Sport kuri za penalty 5-3 nyuma y'uko amakipe anganyije igitego 1-1. Umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Lyon Sport hagombye kwifashishwa za penalty. Umukino wari warangiye amakipe anganya igitego 1-1. Iri rushanwa ryari ryitabiriwe n'amakipe 8 yaragabanyije mu matsinda abiri. Itsinda rya mbere ryari rigizwe na AS Kigali, Mukura Victory Sport, Police FC na Bukavu Dawa yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itsinda rya kabiri hari harimo Lyon Sport, Kiyovu Sport, ikipe ya Gicumbi ndetse na Sports Club Vila yo muri Uganda. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, ejo bundi kwa gatandatu habaye isiganwa ryiswe Heritage Tour Challenge yitabiriwe n'amakipe asanzwe agize ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi. Abasiganwaga bakoze urugendo rwaturutse kuri Stade Amahoro I Remera berekeza mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Mbere yo gusoza isiganwa, uyu mujyi bawuzengurutse inshuro 6. Intera basiganwe irekeye n'ibirometero 190 na metero 170. Wabaye wa mbere Jean-Claude Uwizeye mu ikipe ya Ami Sportif y'u Rwamagana yakoresheje amasaha 3:21 n'amasegonda 37. Ku mwanya wa kabiri haje Sam Mugisha ukina mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu. Wa gatatu yabaye Jeremy Karegeya mu ikipe ya Sinel Mayo kwa Mayaka I Nyamirambo. Eric Imanizabayo wo mu ikipe ya Benediction yegukanye mwanya wa kane. Ku bakinnyi 15 baherutse guseruka mu isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu Tour du Rwanda, batanu bonyine nibo bagaragaye muri iri siganwa Heritage Tour Challenge. Abo ni Jean-Claude Uwizeye, Jeremy Karegeya, Nathan Byukusenge, Ephraim Tuyishimire na Abraham Ruhumuriza. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Cyari kumwe na Dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloise Bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika atangaza ko indongozi z'abamisirima zikwiye gufashanya na Leta Zunze za Amerika mu kugwanya ivyumviro bitera ugwanko biriko birakwiragizwa n'imihari y'iterabwoba ya Al-Qaeda na Al-Shabaab. Perezida Obama yemereye abanyamerika ko atankeka bazotsinda umuhari wa ISIL ko igisirikare cha Amerika kizo kwica indongozi z'imihari y'iterabwoba mu gihugu cyose zizoba zinyegejemo. Ministre w'intwaro yo hagati wa Pakistan nawe arahakana ko ubwicanyi buheruka kuba muri Leta Zunze za Amerika ataco bufitaniye n'igihugu ciwe cha Pakistan. Muri Libya imihari ibiri itavuga rumwe muri Libya imenyesha ko yashitse ku masezerano yo guhagarika intambara ya politike yari imaze imyaka izingamitse ico gihugu cha Libya. Mu Bwongereza, Perezida Bashar al-Assad aranegura Ubwongereza kubona bwifatanije n'inteko mpuzamakungu zirongo na Leta Zunze za Amerika mu rugamba rwo kugwanya umuhari wa Eta Islamike. Assad amenyesha ko ivyo bitero by'indege biteye kubiri n'amategeko kandi ataco bizoshikako. Mu giganiro yahaye ikinyamakuru cy'Ubwongereza, Assad avuga ko umuhari wa Eta Islamiste utazoneshwa hakoresheje ibitero by'indege gusa.
Urakoze Haroyizi Bigirimana kuri inshama cy'amakuru. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntahabihumurije. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.